Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza, mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com, Facebook voa radio yacu, turi no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turavugira kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri.
Mugaba amashyirahamwe si imigambwe itavuga rumwe na leta. Aho rero niho tugiye kuraba ingene twogerageza kuganira na leta tudaciye mu biganiro bya politike.
Uyu ni Godefroid Manirankunda, umuyobozi w'ishyirahamwe ADIR mu Burundi. Amakuru rero. Mu Burundi bashoje ukwezi kwahariwe umukenyezi. Ku rwego rw'igihugu, ibirori byabereye muri komine ya Bugendana mu ntara ya Gitega, aho bakoze umuhango wo gutera ibiti. Fidel D'Antoine Sabimana yarabikurikiye.
Icyo gikorwa cyatangujwe no gutera ibiti bikingi nkukura ku mitumba ya Gitara na Masara, aho hari kwategwa ibiti birenga 50,000 bikingi nkukura. Venance Imaniramo na buramatari w'intara ya Gitega yashimiye abakenyezi ukuntu bitabiriye uwo mugambi wo gutera ibiti.
Umukenyezi agira ijambo igihe afise icyo aterera mu iterambere ry'urugo. By'ukuri abakenyezi nibo ahubwo batunze ingo zitandukanye, nibo bagwiza umwimbo, nibo bakingira n'ibidukikije.
Sikorasika ni abama yaserukiye Uniforme muri ivyo birori yafatiye kubiharuro mu kwerekana gaciro k'umukenyezi mu gukenura umuryango.
Abakenyezi birimizi bararenga ibice 90% mu gisata c'uburimyi mu gihugu cose cacu c'u Burundi. Umukenyezi niwe dukesha ahanini umwimbo, ariko hariho akakibatse kuko ibikorwa by'umwirimizi gaciro kavyo bose ntibarakamenya nka neza. Muhoramo mwumva umuntu mubajije uti mbega ukora iki, acavuga ngo jewe ntacho nkora, kandi muzi yuko umuntu azinduka kwisuka iminsi yose acakubwira ngo ntacho nkora.
Hagirimana Laetitia yaserukiye ubushikiranganji bw'agateka ka muntu gufatana mu nda n'ukunganisha ibitsina, yagarutse ku kivugo cya leta yashize imbere muri uno mwaka, acayibutsa ko umukenyezi mu bikorwa akora vya minsi yose harimo ibititurisi.
Iyo umukenyezi rero ashenye, we wabikora ngo agaburire abana umushinga nahe wiwe n'umuryango wose atunze. Mugabe ico gikorwa ciwe ca misi yose cyo gusenya kinatuma ashigwa mu bantu bafise uruhara mu gutitura isi. Iki gikorwa rero twaje gukora uno munsi gisaba umukenyezi kugira icaterereye mu gukingira isi abako.
Hagirimana Laetitia yibukije abakenyezi bari ngaho ko umukenyezi ari wahura n'amakuba menshi kurusha umugabo iyo hateye ibyago by'inzara.
Murazi neza ku isi titutse isubiza inyuma amategeko n'amateka y'umukenyezi gusumba umugabo. Iyi isi itacimbuka canke agatera ibiza bitandukanye bititura isi, umukenyezi ni wayerera n'abana bamwe mugongo, abandi agashira ku rutugu, abandi agashira inyuma agafata ukuboko akajya guca ingero canke akajya gusegerereza n'uwo muryango wiwe wose. Mpejeje kuvuga,
menya ko ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho inzara ku isi PAM ariyo ryatanze uburyo bwo gutera ibiti birenga 50,000 muri iyo komine ya Bugendana. Muri iyo komine nyene ishyirahamwe PAM ryaratanze uburyo bwo guhingura imbabura zijya inkwi nke mu ntumbero yo gukuraho amashiga asanzwe akoresha inkwi nyinshi. Uwo mugambi ishyirahamwe PAM rimenyesha ko ari uwo kugabanya ihonywa ry'ibiti ku misozi. I Bugendana mu ntara ya Gitega, Fidel D'Antoine Sabimana, ijwi rya Amerika.
Abagize ihuriro ry'imiryango itegamiye kuri leta yo muri Afurika y'Uburasirazuba bari bateraniye Arusha muri Tanzania, batoye inzego nshya zishinzwe kuyobora iryo huriro rero mu myaka ibiri ije. Ibyo izi nzego nshya zishyize imbere kihutirwa cyane, ikintu kihutirwa cyane kuri bo ni uguhuza Uburundi n'u Rwanda mu makimbirane ari hagati y'ibihugu bibiri. Pierre Claver niyo nkurara Arusha araduha ibindi bisobanuro.
Urunani w'amashami yigenga mu karere ka Afrika y'Ubuseruko East African Civil Society Organization Forum rumenyesha ko gwarambiwe no kubona hagati y'u Burundi n'u Rwanda imigenderanire itifashe neza. Ubwo runani ruvuga ko izo ngorane zituma iterambere ry'akarere kose rihagarara, gutyo abanyagihugu bakabura ubwigenge bwo kwishira no kwizana. Umunyarwandakazi Imakire Ingabire yatowe kurongora ubwo runani mu myaka ibiri iri imbere, yamenyesheje ko mu migambi ya vuba yo gukora harimo kugerageza guhuza impande zose kugira ngo ico kibazo kive mu nzira.
Niba hari ikibazo gihari ntibicare bakiganire gikemuke, ariko kuvuga ngo ninzi nyanya ndi mu Burundi kandi mbona aho ufite isoko ari mu Rwanda ngo sinzazijyanayo ngo zigurishe, cyangwa niba mpinzi birayi mu Rwanda mbona ufite isoko aho ufite isoko ari mu Burundi sinzabijyanayo, ibyo nibyo twebwe nyine turi kwanga, kuko wa munyagihugu n'ubundi niwe bariho bahimaniraho. Natwe rega bagomba kudutega amatwi kuko turabaturage, kandi ndibwira ko ari twebwe bahagarariye. None se niba badashobora kumva ibyifuzo byacu barayobora ndi bahagarariye ndi? Nitangaza dushaka kwandikira abakuru b'ibihugu dusaba ko umutekano wagaruka mu Burundi, abantu ntibakomeze kwicwa, kunyuruzwa, gufungwa, mbese n'impunzi zigataha, ariko tukanasaba ko rwose bakora ibishoboka bakubahiriza ibyo biyemeje. Niba bariyemeje ko bishyize hamwe bagiye mu muryango umwe, nibakora ibisabwa kandi nibo babishyizeho umukono.
Icagira cyo munyamabanga mukuru w'ugoronane no Murundi Godefroy Manirankunda nawe ne abona kwico kibazo cyo kunagura imigenderanire hagati y'igihugu ciwe no Rwanda kiri mu byihutirwa.
Tufashe n'abajejwe vya politike ingene boza baratezura bukebuke, kuko n'ukwagaza bukebuke tukaye icyo bita mu gifaransa plaidoyer, kuko abanyagihugu baraheza bakaruha bakababara iyo batafise bari bamenyereye bijya bita ukwishira no kwizana kwabo no kwishira no kwizana kw'ibidandazwa byabo. Birafasha mbere n'igihugu gutera imbere, kuko umunyagihugu ateye imbere igihugu kiratera imbere. Mu byo tuzobatujeje gukora ico kiri mu by'imbere jewe mbere shiri imbere gihambaye.
Imakire Ingabire niwe mukenyezi wa mbere atanguye kurongora iryo shirahamwe rimaze imyaka 10 rivutse, yiteze ko ijwi ryabo rizokumvirizwa.
Byari byo byose turabikora, niba tabyumva bazaba bagaragarije abantu bose n'isi ko atari abayobozi, ko nta leadership bafite, kuko ifite leadership umva ibyifuzo byabo hagarariye. Ibyo rero nibyo dushaka kugira ngo natwe dushyireho akacu, tuzanemo wenda ndi maraso atari ay'abanyepolitiki, kuko ibyo ari byo byose inyungu turwanaho n'iz'umuturage. Kandi ntabwo n'abaturage bacu bazatera imbere batagenderanira ngo banahahirane mu buryo bworoshye.
Ikindi ngo runani rugiye gukora no gufasha gusubira gushiraho icyuka ciza hagati ya Leta y'u Burundi n'amashami yigenga, nk'uko bivugwa na Godefroy Manirankunda asanzwe arongoye ishyirahamwe ADIR mu Burundi.
Amashyirahamwe ategamiye Leta mu Burundi nivyo aragwaye, n'ibisanzwe ko Leta itumvikana n'amashyirahamwe. Mugabo amashyirahamwe si imigambwe itavuganwe na Leta. Aho rero niho tugiye kuraba ingene twongerageza kuganira na Leta tudaciye mu biganiro vya politike. Turi muri ishyirahamwe tuzosaba yuko bazoshobora guca mu biro bikuru vya Afrika yo mu Buseruko, canke bagashobora gushikira n'abatwara mu Burundi kugira ngo bavuge bati batezure dushobore kuganira kandi dushobore kumvikana yuko ngo dukore tutaterana ibipfunsi.
Uretse ugo runane rw'amashami yigenga mu karere ka Afrika y'Ubuseruko wiyemeje kuba nk'umuhuza n'inama nshingamateka y'uwo muryango yarashizeho ku mwaka uheze mu guhiga ico kibazo. Naho biruko nticabujije ko mu ntango z'uko kwezi kwa kabiri abashingamateka batanu ku icenda baserukira Burundi muri iyo nama nshingamateka banka kuja mu Rwanda mu nama, basiguye ko basivye babitumwe n'iyo migenderanire nyene icumbagira. Cyeklavine Nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inama nshingamateka y'u Burundi yemeje itegeko rikuraho amatagisi n'amakori ku biribwa bimwe na bimwe biva hanze y'igihugu. Eloge wilika neza araduye inkuru.
Umushikiranganje w'ikigega cya leta yabwiye abashingamateka ko leta ibona ko vyihutirwa gufata ingingo zikura amakori n'amatagisi ku bifungurwa bimwe bimwe biva hanze y'igihugu kugira ngo abanyagihugu baronke ibifungurwa by'ubwoko butandukanye ku masoko. Domitien de Kubwayo yabasiguriye kwibara ingombwa kugira ngo leta ihangane n'ibura ry'ibifungurwa rikomeje kwiyongera. Mu vyo leta yiteguriye guheba ku bifungurwa bimwe bimwe biva hanze harimo amatagisi ya duane hamwe n'itagisi nyongera gaciro ariyo TV. Leta imenyesha ko ayo matagisi n'amakori yiteguriye kuyaheba mu kiringo cy'amezi atatu. Bamwe mu bashingamateka nka Gatonwa Rwasa basanga iki kiringo cyari gikwiye kugwizwa na kabiri. Aratanga imvo.
Icyo twomenya nuko no mu karere ururuzuba rwaratse muri za Uganda niho bahora bikora kenshi ubu ntaje bazoza kurondera yo ntibazosanga hari kirenga naho nyine bagwiza kuja kubisuma hanze. None nitwa tuzobwiza kubikura kure bigateba kuko avec imvura ukunigwa ibira amabarabara ashaka gucika ni kikari murazi niyo dukoresha cyane mu kwinjiza ibintu irashaka gucererwa. None ivyo byose tubifashe en consideration tugafata ini periode isa naho yisunuye gatoyi nka yo meza atandatu twoba turisiri yuko tuzogera kukwimbura agatasi atakibazo kihari tuko subira kuba ingorane z'ibifungo byo babikeye. Jero nibaza ko byiza twoshaka tugafata yo meza atandatu cyo byo kwica mugabo twaba tuzi yuko mu mwaka uza iyi mezure ata uzoba afise agahengekerezo ko gushaka kuvuga ngo birabandanye.
Ariko rero umushyiranganye ndiho ko bwayo suko abibona
novuga yuko kubona ibidandazwa biva hanze bizimuka gusumbya ibyo rikurimbura ibintu bice nkokora abarimyi kubera abaza akavuga ati none ni narima wabikuye hanze akabidandaza kuri make nzoba niko nungukiki no kufuma ndabigura ku isoko. Rero tugiye gufata ingingo twotekerezwa kuraba yuko vyukuri ari ingingo itaza kubuza wa mwimbu yuko bandanya wiyongera kuko nitwashima ku mwimbu wibiva hanze wiyongera uwo ngaho ukagabanuka iyo ngingo irashobora kutugarukira nabi mu minsi izokurikira. Aha rero niho twese tutegerezwa kwiyumvira tukavuga tuti mbega amezi atatu turavuze tuti aya mezi atatu kumbure ucahura n'ukwezi kwa gatandatu azoba hakiri muci. Ariko jewe iyo ndiko ndaraba imvura ubu yarikiragwa bibandanije uko biri mu kwezi kwa gatandatu nta nkeka yuko kumbure umwimbo woba wasubiye kwiyongera wasubiye kugaruka.
Icyumviro cy'umushikanganje w'ikigega cya leta cyashyigikiwe na bamwe mu bashingamateka harimo Daniel Gerard Ndabirabe.
Aronga cyambona yuko ayo meza atatu yo bakwiye kuko utanze amezi atandatu. Amezi atandatu uko tuzi bene wacu b'abarundi cyane cyane abugwiza tunga hacaba habamo ama speculation menshi.
Abashinga amateka bahavuye bemeza impinyanyuro zarungitswe na leta hamwe n'ikiringo yasavye.
Ku izina rero ya biro na mashinga amateka y'u Burundi no ku izina jabanya kwa bashinga amateka bari bashashe muri nongoro muri kano kanya nabatumye tukaba twemeje yuko izi minyanyuro zemejwe ni na mashinga amateka y'u Burundi ijana ku ijana.
Naho izo minyanyuro zemejwe hacyari hica barundi batishoboreye bonyene.
Itegeko rijanye n'ishigwa mu ngiro rya tarife exterieure comme ni itegeko riraba aka karere ka Afrika mu seruko. No kuvuga yuko inama nshinga amateka y'u Burundi yemeje yuko ingingo hagira ingingo ihinduka muri iryo tegeko gishigwa mu ngiro muri aka karere leta y'u Burundi ihenze igasubira ikabimenyesha igasaba muri secretariat ya communauté de l'Afrique de l'Est yuko nabo nyene baheza bakabitwemerera.
Urutonde rw'ibifungurwa byerekewe n'izi mpinyanyuro zoje habona mu minsi imbere. Umushikiranganje Domitien de Kubwayo yamenyesheje ko urwo rutonde rwabayirwa bangirwa ko kugira ntiyagira abantu bikika mu kiza mu gukora urudandazwa rwa magendo rw'ibidandazwa byemerewe gukurwa kw'amatagisi n'amakori. Eloge Urika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Kino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi. Nukuri ntarondeho se ntabuzi ariko gahiwe ni wo fasuka jamu wabanyi kubaza yuko
atawo ba yayibonye ko tuzi uko yakunda gukurikira izindi
Ega nyene ubiye yazimiye ni yahe cye ko mbono mengo tirakwiye
eh
ubwo ni wowe bawihenze mata basubira mwa ahubwo urabe neza
zikwira byagahe ahubwo hagi yari mu nyene
eh
wowe yasuguru twafatiye imigambi uyibona he
yampaye nkawe eh
niyo yazimiye
ike niyo yazimiye
irya
none vyukuri wewe uyiheruka ryari eh ubwo niyo yazimiriye ku musoza ariko
jewe sinibuka nka neza kuko ejo nagiye kuzicura bwije sinitayeho guziharura
mbega nyene ubwo gidiyari hehe eh ubwo aracyajyana
nza gidiyo nyene
mbega cyo nyene yatashe magingo ki
mbega wari kumubona gute ko nawe wari wabaye nkawe
watanguye nawe ari wewe yasubiriye none cyo nari meze gute
ivyo byose iyi nzira tunze impore gwa
utanguye gutukana
yaba uko munyu ari ko muduza nikivu kuri kose yo tworonsa aho dufize umwimbo
None ariko byo twanze tuvyihoze ukiyatasha borewe gamata hewe hanyuma yatasha borewe ukabure kurarondera hanze ategezwe kuba ari we yigurishije kugira ngo aronka yaboregwamwo
gidiyo yaje yicako iyo atabona mushiki wewe ntiyari no gushika hajya ibya hano wewe
hewe none aya mafaranga yose aboregwamwo uyaza ko yakura hehe atari muri uko kwiba nyene
newe hayo nyumwe yakura hehe maze nzanire byo byo murabibona urabona
ariko gidiye n'ukuri nderombi hewe awarutunye ngaho mu nzu uri kurumbiza ivyo tuvuga
nashake yumvirize ugiye hari ico tumuhisha wewe ntabona yuko yataye imbere jewe mbere yumvira yuko niyo mpene ari we yayibye
nta kindi bane natwe atarejya mpene ko umva mwari mumaze kuyifatira imigambi nobwirwa n'iki ko mutaye yimagije
none wo tubwira iyo ukura ayo mafaranga wirigura boregwamwo nimba atari wewe wayibye
ategezwa kuba ari we yayibye wewe ntubona yuko atanakangutse
mbega ivyo mwongira ngo akanguke ubyo bari biki mwebwe wa mutama ndebere ubwo utanguye impene nazo
wewe gidiyo nagomba ndakubaze umbwize ukuri kwatari we wazitwirya mpene yazimiye hanyuma ibindi navyo ntangorane turabisubira ngo mu nyuma
ehubwo nanje ngira neza ko mwayigurishije nkuko mwagurishije amatongo kandi muri neza ko atari yanyu ara yacu
he amatongo yanyu
none
mwakuye hehe hewe
nimubaha
muri bagiye ko ngaha ari mwitongo kwa data
sawa nimubandanye mugurisha ibintu byacu mwirira mushikake ariko menye ko impera n'imperuka muzobiruka mutazi yo mubikura
umbije nakubwire iki cyo cyose wivugira
urakwikera bwo
wewe uhigwe gusa sanga terwe wayigurishije naye handi hoho hewe ndagufungisha kandi ugaheremwo
Sugenda biguru ntege namake. Nomse nufisi vyo shukukora.
Eka sha Francine numva niruhi. Urazi gukora udashimirwa ko bijyana mu nda.
Basha, naho ntarabibona. Ngaho ngo ndavyumva ko mukase w'umuntu ari kwikorera umusara.
Uwo musara uvuga ni mukase w'umuntu. Inyumvira igihe naha ni mukase wanyu. Umva ari misara bingana.
Yo. Aho nakamuntu. Erege ari mukase hoho. Rimwe na rimwe sarakuvugira. Nari mukase wanyu hoho sinzi ngene bigenda
nuko utazi urya data wacu ndebere nawe ingena meze urya mukecuru yaramwifatiye icyavuze nico nyene
yo ariko wabashe byisi birago jewe ndibuka ingere mwari mumerewe mama wanyu akiriho nkaraba nubu nukuri n'iminyegezwa by'Imana nyene
cha Francine jewe narabona ko mama tutazomuhorana ndazi ingene yadushinisha narabona ko kwari kuduseze
Shaivete ntiwihebure wewe niwigushize kumweta aha imana yarakubikiye ubuzima buzoguhoza yo marire
umve basha Francine uti niga amashuri akize kumweta
none woguma kuri rya ritme nikuri kose imanita zoyimara uko ikibonde umaze gushika muri kaminuza naho gashaivete uzo utararonka bagufasha ndavye ukuntu
begasha ivyo nyifuriza nzobishikira gute n'umugabo araho
Hey boss,
wewe sheriwa.
Unamwise kutamana nkuko wahora. Ega shama gendera yangu ni. Arakisha muri mwana rimwe kansorore.
Ero shaje wese.
Na tubise nyene wazi kumwe nabo hagize ico bumva ariho bacha baje kumena ibanga hanyu mukaronde byo byavuga
karajyoshe gabash
umbare ro mugenzi
yego
bavuga mu mwana wundi
uhuh
oya mayimba akashiva
yego
Jewe leto na gombo fashe na gombo fashe ya matungo na matungo yosa sikuwa na mwene wachu
none gashande beru shaka ngu fashe jewe kon habuka muni me
igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasenseye naho ubutaha
radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda
hoyo wiri
Oye wirira ultima wanje Jeje kamama wihore ngwino wihoreze Ave sigaho Kwibyiri ngira maso Sinanezezwa no kubona atukuye Sina kwibabarira biramutsarinje ukurijije kuko icya kubabasa Janero musuka mu mutima umusinza kubabasa Usomenye ko nanjye binongoye ususa mbabari Wibuke ko nari marayika Oye wirira Shenja tari wowe ubusimba ndumugabo Wandinze umugayo ngenda nemye kubera wowe
Jose moro bumbikora njenge seriye
Koko mba nkurinda kurira kabari njuhogora Sinzi ishusho y'umutima wanjye ukwisa Kiyo mubonye mita mbonu kusa Sinarota kubabasa Umusinza kubabasa Uza menye kunanje binungwe Kusuza mbabarire Wibuke ko nari marayika
Oya wirira Kuyo muti mugu kunda Urugoswa batire na kuhayu mutima na juzigeru mborana
ijwi rya Amerika oya wirira ni kuri Yozuk Derrick adufungiye iyi minota 30 y'intamenwa n'amakuru murakaramba rero mukomeze mugubwe neza na radio yanyu radio ijwi rya Amerika mugira umugoroba mwiza